mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanye gusamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Kaze mwese mu biganiro byacu hano muri studio 5 i Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi.
Imyidogo ya mahize n'ibintu bisanzwe ati ntibitwaho tutaronze mugabo twarabijeje yuko tuzubana tugashigikira tubasabira kugira ngo nabo baronke nabo babone yuko ari abene gihugu atakubakumira.
Uyo ni Mustantere Ndayisaba Leopolo wo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu Burundi, ku kibazo c'abanyagihugu bahungutse badafise ibiribwa bakeneye mu nkambi ya Rusenda muri Kongo.
Naho mubindi muyandi makuru yo mu biyaga bigari, Urwanda uko byagenda kose ruzakurikirana abafaransa bakekwa ibyaha bya genocide nubwo nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha.
Ahandi naho mu ngingo nkuru z'amakuru hirya no hino ku isi, Al-Shabab yishe abapolisi 5 ba Kenya.
Perezida wa Amerika yasezeranije inkunga ikomeye abarwanya leta muri Iran.
Ahandi naho muri Ethiopia abanyororo bafungiwe imvo za politike bagiye kurekugwa. Izo nkuru n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini no hirya no hino ku isi twazibateguriye, mugume hafi ku maradiyo yanyu.
Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Iran. Leta y'icyo gihugu uyu munsi yakoresheje imyigaragambyo yo kuyishyigikira. Televiziyo ya guverinoma yerekanye abantu ibihumbi n'ibihumbi bafite amabendera y'igihugu bagenda baririmba umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Khamenei, naho umutwe w'ingabo wa mbere mu gisirikare cya Iran witwa abarinzi ba revolution, les gardiens de la revolution, niwo mutwe ukomeye cyane watangaje ko kwigomeka kuri leta byarangiye. Imyigaragambyo yo gushyigikira leta ya Iran ibaye ikurikira indi myigaragambyo mumaze iminsi mwumva y'abatishimiye ubutegetsi. Iyi myigaragambyo imaze kugwamo abantu 21, abandi 100 bari bayirimo batawe muri yombi. Abategetsi ba Iran uhereye kuri Ayatollah Khamenei ubwe bavuga ko hari amahanga y'abanzi ari inyuma y'iyi myigaragambyo y'abarwanya leta, ngo ayo mahanga akoresha amafaranga, intwaro, politiki n'ubutasi. Naho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump uyu munsi mu gitondo yanditse kuri Twitter ati nubashye cyane abaturage ba Iran barimo bagerageza kwigobotora guverinoma yabo yamunzwe na ruswa. Yongeyeho ati ubwo rero yabwiraga abo bigaragambya muri Iran ati muzabona inkunga ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe nikigera, ariko ntiyasobanuye ubwoko bw'iyo nkunga.
Ahandi naho tumanutse gato muri Afrika, kuri uno munsi wa gatatu umushyikiranganji mukuru wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn yatangaje ko abanyororo bafungiwe imvo za politiki bagiye kurekugwa. Yavuze kandi ko ibohero rikomeye mu gihugu rigiye kugagwa, mu byo yavuze ko ari intumbero yo kugurura urubuga rwa politiki kuri bose mu gihugu. Igihugu cya Ethiopia kiragirizwa ivyaha byo guhohotera kiremwa muntu, harimwo ugufunga abantu ikivunga mu ntumbero yo kwima ijambo abatavuga rumwe na leta. Ethiopia kandi iragirizwa kuba ikorera ikubagugwa ry'abantu mu ibohero ry'ahitwa Maikalawi. Iryo bohero riri hagati na hagati ku mugwa mukuru ya Addis Ababa. Iyo ngingo ya leta yatangaje abatari bake mu kiganiro n'abamenyeshamakuru. Haile Mariam yavuze ko ivyaha vyabo banyororo bazorekugwa bigiye guhanagugwa bakagirirwa imbabazi.
Muri Nigeria umwiyahuzi yiturikije n'ibisasu yari yambariyeho mu gitondo uyu munsi mu musigiti mu masengesho ya mbere y'umunsi mu mujyi wa Gamboru muri leta ya Borno mu majyaruguru y'igihugu yahitanye abantu 10. Nta wuriyitirira iki gitero, ariko abashinzwe umutekano ba Nigeria bavuga ko gisa n'ibyo Boko Haram isanzwe ikora. Boko Haram imaze imyaka 8 mu ntambara, intambara imaze guhitana abantu 2020.
amakuru avugwa hirya no hino ku isi no kuri radio ijwi rya Amerika arabandanya. Tukiri muri Afrika gato, kuri uno munsi wa gatatu abapolisi batanu ba Kenya bapfuye nyuma y'igitero cyagizwe n'abagwanyi b'umuhari wa Kiislamu El Shabab ku muduga bari barimwo. Abategetsi bavuga ko abapolisi basanzwe batatu n'abakuru babo babiri bishwe bari ku rugendo mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Mandera. Ako karere kari hafi y'umupaka wa Kenya na Somalia. Uwo mugwi w'abagwanyi bakorera muri Somalia bamaze kugira ibitero bitari bike muri Kenya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe. Ivyo babitanguye mu kwihora ibikorwa vya gisirikare, inteko z'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika harimwo n'iza Abanyakenya barungiswe muri Somalia kugarura umutekano mu mugwa mukuru wa Mogadishu. El Shabab ibandanya gukorera muri Somalia mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi muri icyo gihugu mu ntumbero yo gushinga leta yabo ishingiye ku mategeko akomeye y'idini ya Islam yitwa Sharia. El Shabab igira ibitero ku nzego za leta, abasirikare no ku banyagihugu basanzwe.
Korea zombi zongiye kuvugana bwa mbere na mbere nyuma y'imyaka ibiri. Abategetsi ba Korea y'Epfo batangaje ko bagenzi babo baruguru babahamagaye uyu munsi kuri telefoni bakoreshaga mu bihe by'amakimbirane akomeye yaje rwo guhagarara mu kwezi kwa kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Korea ya ruguru ariyo iyifunze. Iyi telefoni iri mu gice bita zone demilitarize kitarangwamo ibikorwa bya gisirikari ku mupaka w'ibihugu byombi. Hagati aho Korea y'Epfo yasabye iya ruguru gukorana inama yo mu rwego rwo hejuru ku wa kabiri w'icyumweru gitaha, hazaba ari ku itariki icyenda y'uku kwezi. Iyo nama niramuka ibaye izaba ibaye iya mbere kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu.
Tuki muri ako karere nyene, leta ya Amerika iriko ikurikiranira hafi yitonze ivyo babona nk'umugambi wa Korea ya ruguru wo kugira iyindi myimenyerezo y'ibigwanisho roho nyanganda vya nuclear. Amerika ikeka ko iyo myimenyerezo ishobora gukoregwa muri ico gihugu muri indwi. Nikki Haley, intumwa ya Amerika muri ONU, yabwiye abamenyeshamakuru ati ndize yuko ivyo bitazoba, atariko bibaye dutegerezwa kongera gufata izindi ngingo zo kuremera Korea ya ruguru. Ati kandi ibihugu bikomakomeye bitegerezwa kuguma vyunze ubumwe bakaguma barikanuye mu kugwanya uwo mugambi wo guhingura ibigwanisho vya nuclear. Ati ntituzokwemera yuko Korea ya ruguru ihingura ibigwanisho roho nyanganda vya nuclear. Yamara mu nzandiko ashyira ku rubuga rwa Twitter yiwe, Perezida wa Amerika Donald Trump wewe ku mugoroba weje ku munsi wa kabiri yakoresheje amajambo akomeye yandika ati umutegetsi wa Korea ya ruguru avuga ngo akuma ko gufyonda kakarungika misile roho nyanganda ya nuclear kama kari ku meza yiwe buri gihe. Trump ati ndasavye hagira umuntu umwe mu gihugu ciwe cashwanyaguritse kandi gikenye imfungurwa yuko nanje mfise ahubwo uguma runini nofyonda kugira ngo ndungike bombe ya nuclear kandi ko ugwi wanje ari runini kandi ko rukora neza. Mubanyana kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko dusamiraniri Washington DC muri studio gatanu kandi ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 95 n'ibice bibiri no kuri 94 n'ibice 9, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya bose 88 n'ibice bitatu FM.
Amakuru yo mu biyaga bigari. Leta y'u Rwanda izakurikirana abafaransa ikekaho ibyaha bya genocide nubwo nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha ibihugu byombi bifitanye. N'umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ubutabera y'u Rwanda Evode Uwizeyimana wabitangarije Ijwi rya Amerika. Asumta Kaboyi araduye inkuru.
Mu mpera z'umwaka ushize nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Minisitiri Louise Mushikiwabo yatangaje ko u Rwanda rurimo gutegura impapuro zo guta muri yombi bamwe mu Bafaransa bakekwaho kugira uruhare mu byaha bya Jenoside. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evode Uwizeyimana yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kuba igihugu cy'Ubufaransa kitarigeze gisinyana amasezerano na Leta y'u Rwanda yo guhanahana abanyabyaha bitazabuza u Rwanda gukurikirana Abafaransa bagize uruhare muri Jenoside.
Ubufaransa budashobora kutagira ubushake bwo gutanga umuntu runaka, ariko mu Rwanda hari umuntu rushaka w'umufaransa ashobora gutembera agafatirwa kuri aeroport ahandi cyangwa agafatirwa mu kindi gihugu. So ni ukuvuga ngo apfa kuba ari kuri notice rouge ya Interpol gusa, cyane cyane ko abanaregwa ibyaha mpuzamahanga. Ntabwo rero kuba tudafitanye amasezerano n'Ubufaransa ntabwo byatubuza gukurikirana Abafaransa mu gihe twamara kunonosora amadosiye yabo neza, cyane cyane ko amadosiye anahari hari uruhare rwabo rugaragara.
Uyu muyobozi yongeyeho ko ibyaha mpuzamahanga birimo genocide, ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara, kohererezanya abakekwaho ibi byaha bitagombera ko ibihugu biba byarasinyanye amasezerano. Minisitiri Uwizeyimana avuga ko igihugu cya Canada cyoherereje u Rwanda abakekwagaho kugira uruhare muri genocide hatitawe ku masezerano ahuza ibihugu byombi. Leta y'u Rwanda ivuga ko yagerageje korohereza Abafaransa kuza mu maperereza bifuzaga gukora mu Rwanda, ariko u Rwanda rwo rwangiye gukora amaperereza mu gihugu cy'Ubufaransa. Ministre Vode asobanura ko mu gihe u Rwanda ruzaba rwamaze kunonosora amadosiye arebana n'Abafaransa, ibindi bihugu bizashyira mu bikorwa nubwo Abafaransa baba batabikozwa.
Wenda Abafaransa bashobora kuzabwira abantu babo bati mugume mu Bufaransa aha ntawe uzabakora, ariko nacyo nekereza ko kuba imfungwa mu gihugu cyabo nabyo bwacyo kiba ari ikindi gihano. Uko ngengera ngo u Rwanda hari abantu rwatanze liste runasaba Ubufaransa ko nka leta ko bwakorohereza ubushinjacyaha bwacu gukora iperereza aho abo bantu. Kigiye Abafaransa baracecetse nta kintu babivuze. So turatekereza yuko rero u Rwanda nk'igihugu ruzakora ibyo rugomba gukora niba hariho international arrest warrant, mu gihe u Rwanda rwafata icyemezo cyo kubona ari ngombwa ko ruzitanga, noneho ibindi bihugu nabyo bizaba bifite akazi ko gukora inshingano zabyo.
U Rwanda rwakunze kugaragaza ko bamwe mu bayobozi bakuru b'Ubufaransa bagize uruhare rutaziguye muri genocide yakorewe Abatutsi. Abafaransa nabo bakomeza gushimangira ko ihanurwa ry'indege yari itwaye hoza yo u Rwanda Juvenal Habyarimana ariyo yabaye imbarutso ya genocide, ndetse hagiye hakorwa amaperereza menshi ashinja abasirikare bakuru bahoze ari aba FPR Inkotanyi kuba aribo bahanuye iyi ndege. Ibintu byakuruye umubano mubi hagati y'ibihugu byombi. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze. Reka Claude Ganza Munyamagana akwakirewe kuri ibi bibazo by'abaturage bo mu bice binyuranye by'igihugu badafite abaganga b'inzobere ku bigo nderabuzima bisunga. Abaturage rero bakaba basaba yuko izo nzobere zajya zijya kubasura aho bari ku bigo nderabuzima. Claude Ganza.
Nibyifuzo bamwe mu baturage bo mu turere twa Nyabihuru bavuna ngororero bafite, ariko bashobora kuba babisangiye n'abandi hirya no hino mu gihugu. Hari abavuga ko hari indwara zishobora guhitana abantu kuko ibigo nderabuzima bitabashije kuzitahura ngo bahabwe imiti ikwiranye nazo, kandi babishimangiza amakuru mpamo n'ibyababayeho nk'uko babisobanura.
Njye mbishingira ko narwaye tifoide, ariko sinamenye indwara nari ndwaye iyo ari yo, kuko nagiye centre de sante barapima barabana nta ndwara tubona. Bigera igihe mbibyira umuvandimwe wanjye tuzaze hano i Kigali bagusuzume, mpuye na dogiteri niwe wampimye arambwira ati urwaye tifoide. Gusa nicyo mbishingiraho ni uko yari inyishe.
Kujya kwisuzumisha inshuro nyinshi umurwayi abwirwa ko nta ndwara, bavuga ko nko mu bice by'icyari igikurikiraho ari ukujya mu bavuzi gakondo bakeka ko ari amarozi, ku buryo nabyo bishyira mu kaga ubuzima bwabo.
Kwanza iyo umuntu agiyeyo baramubwira ati ntawe turabona utarwaye, kuko barapima bakavuga ati nta kibazo ufite. Noneho wa muntu akahitayo bakimiti ya Kinyarwanda bakamuha imiti yo kumwangiriza mu mubiri, rimwe na rimwe akibwira ko ari uburozi. Niyo ndwara ikanamwica azi ngo ni uburozi, akijundika bagenzi b'abaturanyi kumba atari n'uburozi. Icyo mbishingiraho ni uko nageze centre de sante bagapima bati uri muzima, nta ndwara ufite. Nagera kwa dogiteri aturwaye tifoide, njye nanjye nari ndi ku murongo w'urupfu usibye kuba narahuye na dogiteri. Niba rero benshi bagarukira centre de sante rimwe na rimwe babwira bati nta kibazo ufite mu mubiri, irumva iyo ndwara ishobora kwangiriza benshi.
Aba baturage bavuga ko kuba ubushobozi bw'ibigo nderabuzima bufite aho bugarukira kandi aribyo byegereye abaturage henshi mu gihugu, hari hakwiye kujya ingengabihe ku buryo bamenyeshwa umunsi abaganga bazobereye indwara ibigo nderabuzima bidasuzuma cyangwa ngo bivure bazabasuraho bakabona serivisi z'ubuvuzi hafi.
Nta bushobozi buhagije afite bwo kuba yapima izo ndwara ngo bayimenye, kimwe n'uko batanazivura. Ariko wenda mudukoreye ubuvugizi nko kuri centre de sante akajya agera nka dogiteri byibuze nka kabiri mu cyumweru, hakabaho oreri y'igihe azazira abantu bafite uburwayi budasanzwe cyangwa se bumva ameze uburyo bari kwiyumva budasanzwe bakaba baza kwipimisha, byatuma umuntu arushaho kumenya amakuru y'ubuzima. Ubusanzwe centre de sante zinaha zifite ubushobozi bugufi cyane bwo gupima indwara zikomeye nk'izo ngizo. Iyo uhageze yenda ukavuga uti korora umutwe urandya mu nda iki, bagenekereza ubwoko bw'indwara bitewe n'uko nta rugero rwo gupima indwara zikomeye nk'izo ngizo bafite. Icyifuzo nge nari mfite kwari ukugira ngo wenda habeho kuramforusa cyane ireme ry'ubuzima, kugira ngo no mu bigo nderabuzima by'ibanze habe habonekamo ubushobozi bwo kuba bwapima.
Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Gisenyi Major Dr. Kanyankore William wasanga kuba hari indwara zirenze ubushobozi bw'ibigo nderabuzima ari ibisanzwe, ariko ku muganga adakwiye kugenekereza ngo atange imiti atazi neza uburwayi ubwo ari bwo ahubwo ko bikwiye kuba bikorwa mu buryo asobanura.
Abaganga ntabwo dukora nk'abapfumu, tumenya indwara ari uko dukoze ikizamini. Hari ibizamini byinshi rero bidakorwa muri santre de sante, bigatuma n'umuganga atakwemeza kurwaye indwara runaka. Urugero nko kureba ko umurwayi afite igituntu cy'igikatu, ntabwo muri santre de sante bagipima. Imashini ibikora iri hano gusa ku bitaro, natwe kandi tuyibonye vuba. Nubona ko ibyo bidashoboka ku rwego rwawe udashoboye, hita wihutisha kohereza ku rundi rwego. Hari abaganga bakunda kugumana uburwayi ngo abanze agerageze, ariko ibyo ngibyo ntabwo tubishyira icyo dusaba gusa ni uko twagira imyumvire imwe kuri iki kintu twese. Niba umurwayi afite ikintu cyamuhitana ukaba udafite icyo wamukorera ako kanya, uhita umwohereza ku bandi bashoboye kugira bamuvure. Kandi ni ibintu bisanzwe ku isi hose, urwego rumwe ruhereza urundi umurwayi igihe rwumva ko ubushobozi bwabo cyangwa ubumenyi bwabo hari aho bwagarukiye.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko igihugu gifite ikibazo cy'abaganga badahagije ugereranyije n'umubare w'abarwayi, ariko isobanura ko bitewe n'uturere tuba tugaragaza ibibazo byihariye habaho gahunda yo kohereza abaganga b'inzobere bajya kuvura indwara zananiranye basanze abarwayi mu duce batuye. Nta mibare nyayo iyi minisiteri yahaye ijwi rya Amerika yabavuye muri ubu buryo n'inshuro bikorwa, ariko ishimangira ko bikorwa kenshi. Nibutse ko agaragariza imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko bizakorwa bizagabanya igipimo cy'umubare w'abarwayi ku muganga umwe. Minisitiri w'intebe Edouard Ngirente yavuze ko muri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi iki gipimo kizava ku 1,055 kikagera ku 2,000, naho igipimo cy'umubare w'abarwayi ku muforomo umwe kikazava ku 142 kikagera ku 8,000, mu gihe umubyaza azaba yita ku bagore 2,500 bavuye ku 4,037 biriho ubu. Biteganyijwe kandi ko muri iyi gahunda y'imyaka irindwi ya guverinoma hazongerwa umubare n'ubushobozi bw'abakozi bo mu rwego rw'ubuzima barimo abaganga b'inzobere, abaforomo n'ababyaza n'abandi bakozi b'ibitaro. Gusa hari abasanga kugera kuri iyi ntego bishobora kuzakomwa mu nkokora no kuba hari abasoza amasomo mu bijyanye n'ubuvuzi, ariko abatsinda ibizamini bibemerera kwinjira mu rugaga bakwiye kuba babarizwamo bakabambarwa. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masegonda 56.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika isamirana n'i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungutse ziva mu ikambi y'i Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zibandanya zija gufata ibigenewe impunzi muri iyo kambi. Abanyagihugu baherutse guhunguka bo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza bavuga ko babitumwe n'ubukene babayemwo kuko badashigikiwe nk'abahungutse. Ivyo abajejwe intwaro barabihakana bakavuga ko ahanini babitumwa no kwifuza amaronko menshi. Inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse.
Inyuma y'akamo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ateye impunzi ziri hanze y'igihugu ko zohunguka, bamwe barahungutse babifashijwemo n'ishyirahamwe gita impunzi HCR, abandi baritahukana. Muri aba abashikiye ku mutumba Kagwema wo muri zone Gihanga ya komine Gihanga, hari abaguma basubira buri kwezi gutora ifashanyo igenewe impunzi mu ikambi baje bavamwe mu Rusenda iri mu gihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Urumva tugenda kwa zira mugabe biva ku nzara tukaraho kuguma ngaho inzara iri kiratwije tukatwongera kandi tukagenda tugiye gupokera kisha twigarukira. Buri muntu bamuhereza 15,000.
Nubu ino barapokeza bakanka kuduha twege ngo twara ahungutse ngo tuguma tujibubembega nakwe inzara iratwitse tuguba dushaka n'agafashanyo twege twahungutse data ariko turabura.
Uku gusubira gutora ibigenewe impunzi mu ikambi yo mu Rusenda kw'aba banyagihugu bavuga ko ahanini kuva kukutitabwaho n'abo mu ntwaro bo ku mitumba aho bavuga ko hafashwa abahungutse baherekejwe n'ishyirahamwe ya ser gusa
bajya bo ku mutumba nibo babituma baca basubirayo kuko bavuga ati urabona nkugerageye gupokera uno munsi se giterarandise aho kuvuga ati reka nandike na wa wundi ntashobora cyayiyandikira babandi nyene bafite amazina bakace bagira amazina nka 10 babandi nabo baraho muhira ntibapokera bakaca biyumvira ati nubundi turiko turagirana turishwa n'inzara abandi bariko barapokera cabongera bakaca bigiye n'inzu bakagurisha kugira barabe yuko boronki tike bakagenda none bamwe bariko barage natwe inzarira twishye umva wacu kumanga tumugendo kacuguye nyene
kuri ibi abajeje intwaro muri komine Gihanga bavuga ko ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu bwatwaye ifashanyo y'amabati n'ibindi byankenegwa ariko ko batakwiwe bose musitanteri ndayisaba Leopold abandanya avuga ko yasabye abajeje intwaro ku mitumba gukora manama y'abahungutse bose kugira bashobore kwitabgaho ata usigaye inyuma
twobamenyesha yuko muri uku kwezi kwa 12 umushikiranganje w'intwaro hagati n'inyisho zo kundisha igihugu yaragerageje kuvyikora araza arafasha mu bantu baheruka guhunguka bari bahawe amabati bari bafise inzu zitameze neza kumbure ntibari gushobora gushashiriza abantu rimwe kuko ni intango kandi tugashimira leta kuri uwo mugambi mwiza imyidogo yamaho ivyo n'ibintu bisanzwe ati ntibwitwaho tutaronze mugabo twarabijeje yuko tuzubana tugashigikira tubasabira kugira ngo nabo baronke nabo babone yuko ari ababene ugo atakubakomera kandi kuvyukuri turamaze no kwirana inama nabo bantu n'ubu twasavye uko ku mitumba baza baragirisha amanama y'abantu bahungutse kugira ngo turabe kintu catumye bagenda cyane cyane cabicotse inzara cyane camaronko kugira ngo tubafashe tubahanure tubashigikire
ariko kandi uyarongoye komine ya Gihanga aranavuga ko harabikika mu ruja n'uruza rw'abasanzwe baje kurangurira imirimo itandukanye muri ico gihugu ca Kongo mu kuja gufata ibigenewe impunzi mu makambi kubwo kwifuza amaronko menshi
abantu bamwe bafise bavuga nk'ibintu byo gushaka amaronko hari abacu bagenda bakigira impunzi bakarondera ivyo bifungurwa kumbure bashaka kugurisha mugaso kuvuga ko ari inzara kuko twaragerageje ngo twabitewemwo akamo n'abadukurira mu ntwaro bati ni mubandanye mushigikirana haragiho n'amakomite yo gushigikirana rero n'ivyo bindi by'amaronko duheruka kugurisha inama kugira ngo badufashe kuko hariho abo twasanze bafasha abandi mu kujabura abantu mu bwato bidashaka amategeko twasaba tuti umuntu azuba akeneye kujayo ntitumuze yuko ajayo uburenganzira bwiwe mugabo agende ku mutumba babizi kugira ngo tumenye ibyo agiye gukora iyo muri Kongo maze azagaruke atangorane
nubwo biruko abasore hamwe n'abagabo bavuga ko nyabuna inzara ishobora kubakwegera uko amabajabuka urubibe baja kurondera icyo bafungura muri icyo gihugu cya Kongo bagira ingorane ahanini zifatiye kumwikeko bagigwa ko baba baja kwifadikanya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi
mutwebwe ntwe turabantu babagabo n'abasore iyo tugiye kenshi turajyanwa n'inzara vraiment nk'ubura icyo duhuye bukore kimwe gusa tugiye nuko mu gihugu aho tuba tuvuye cyangwa mu kati tuvuye ntibaba batuzi nta bintu bibi tuba dukora kimwe gusa uba utumwe n'ijya nzara baca bagufata nabi bavuga ngo wowe ugiye mu mugwanyo ngo ugiye kwigana inkoho cyangwa ngo ugiye gufatanya na ba bandi bashaka kurwanya ubutegetsi mu gihugu bagashibaze ko aribo ugiye gufashanya nabo kumenya ibibaze ko hari inzara ikujanye
abajeje intwaro ku mutumba wa Kagwema bamenyesha ko uharugwa ko ingo 3,600 babandanya bavuga ko imiryango imaze kumenyekana ko ifata ibigenewe impunzi mu ikambi yo mu gihugu cya Kongo igera kuri 30 aha tukibutsa ko komine Gihanga yageramiwe n'uruzuba mu mpera zo mwaka w'2016 bamwe mu bari basanzwe mu bukene bakitaba Imana abandi bagahunga iyo komine mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse handi naho tukiri mu Burundi inyuma yaho kuri uyu wa kabiri habaye imanikwa ry'intonde z'abahawe ibibanza mu masoko ya Ruziba na Kinama mu gisagara cha Bujumbura hari abo mu Kinama batanguye kwidoga ko batanditswe kuri izo ntonde mugenzi wa Chevariste Nzikubanya nka haratubwira ibindi kuri inkuru
inyuma y'iryo manikwa y'intonde ku masoko ya Ruziba mu bumanuko na Kinama mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura abahora badandariza muri ayo masoko bari ruhukije benshi bari bafise amakenga kuco bacaratumye iyugururwa ry'ayo masoko aheruka gusanurwa riteba uburongoye umurugujejwe iyugururwa ry'ayo masoko Ramadan Nkurikiye yabwiye abamenyesha makuru icatumye iryo yugururwa riteba
cyatumye duteba hanini nuko twadufise urutonde rw'abadandaza benshi mba turavye ibibanza badushikirije igihe badushikiriza amasoko tadufise ibibanza bike abadandaza bose basanzwe bakorera ngaha mu masoko ya Ruziba isoko yo mu Kinama baze barabe yuko barabe ibibanza byawo barabe n'ibisabwa kugira ngo bace batangura imirimo yawo kujya gukore kwana umwe wese araraba ikibanza waba muhaye inomero ama yamaze kuronga iyo nimero azoca tumbera ukomiseri w'isoko ajerekanye fishi
inyuma y'amasaha makeyi hamanitswe izo ntonde kuri ayo masoko imyidogo yatanguye kuri bamwe mu banyakinama bavuga ko batisanze ku ntonde bano bakenyezi ni bamwe mu bashimye gushikiriza ibitagenze neza mu gukora izo ntonde
bamwe ntibibonye ko nta nimero zari ku bibanza bya ku mafishi yabo ariko hari abandi bantu batomboroyemo yarashyizwe ibanza kimwe isanze amazina ku bibanza bibiri none ibyo mumva bisigura iki ko hari abandi babuze urumva ifishi nani ndo ifise ifishi zibiri hari y'umwana wanje w'umukwe hari n'indi fishe y'umwana y'undi muhungu inimero ntayo zariko wahura ko ifishi imwe iri ku nimero zibiri ariko komiseri aratuzi ariko ikibanza ngaha ku ntonde batondeste ntikwibonye ko none bari kugira ingufu kubajya batabonetse kuri ntonde ntibatahe gutyo nyine
komiseri w'isoko ya Kinama avuga ko nimba hari abatari ko bisanga ku ntonde itangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri iruhande y'izo ntonde ritomora neza ico baca bakora Jackson Tuyisabe avuga kandi ko abo batisanze ku ntonde boba arabatakurikiraniye hafi ibijanye n'ibibanza bahora badandarizamwe muri ayo masoko
umuntu yisanze atari ku rutonde imashini ishobora kuba yamusimbye canke habaye akandi kagorane gatoyi uwo muntu aca yandika ikete kugira ngo akandikira uburongoye umugwi kugira ngo ashobore gutunganirizwa ikindi naco twagira ngo tugira ko tubabarira ibi bikogwa ntivyakozwe no muntu ugatwe kiwe hariho umugwi washizweho na nyakubahwa umukuru w'igisagara cacu cha Bujumbura bakoze bitanga batiziganya kugira ngo ibi bintu mubona bimeze uko bibe bimeze nkuko bimeze hari nabandi kandi usanga bitwa ngo bibuze ku mariste ugasanga umuntu aheruka kuza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi cyangwa mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe agacabona uno munsi kuri abo batse isoko ari isoko ya kijambere acaza kubaza ngo afise ikibanza mu isoko ryo mu Kinama kumbe fishe yiwe iriko yuko aheruka kuriha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mucamwumva yuko nk'uwo muntu abaje kugorana abaje kugira ngo gusa ateze ambutiyaje abandi badandaza basanzwe ari abadandaza
umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igisagara ca Bujumbura anarongoye umurwi ujejwe igikorwa co kugurura amasoko aheruka gusanurwa mu gisagara ca Bujumbura avunira akagohe abaronkejwe ibibanza ako nako kajanye n'ibikoresho bategerezwa kuzokoresha mu kubaka utuzu two kudandarizamwo
uko tuzokubakisha ivyuma na mbaho zizosubira mu masoko twamenyesha yuko no mu yandi masoko usanye ivyaheze mugabo turiko turaraba neza yuko atakwihenda kurimwo kore ibintu byiza kugira ngo abadandaza bose bumve yuko amasoko ari gwawo kujya mukuru w'igisagara ca Bujumbura yabemereye bose azosubira mu masoko bari bakoreramo
amasoko indwi yo mu gisagara ca Bujumbura nyaheruka gusanurwa muri komine Muha haharurwa ne ayo nayo ni Ruziba Kanyosha Kinindo na Musaga muri komine Mukaza niso kimwe yo muri quartier Jabe muri komine Ntahangwa naho na masoko abiri ya Kinama na Ngagara Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda mu tunota tutageze kuri tubiri turaba dusezeranyeho noneho mureke tubibutse muri make amakuru twabagejejeho yo hirya no hino Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yandikiye abarimo bigaragambya muri Irani batemera leta yaho ati muzabona inkunga ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe nikigera gusa Perezida Trump ntiyavuze ubwoko bw'inkunga
twabwiye kandi ko kuri uno munsi wa gatatu igipolisi abapolisi batanu ba Kenya bapfuye inyuma y'igitero cyagizwe n'abagwanyi b'umuhari wa Kiislamu El Shabab
naho muri Nigeria umwe yahuzi yiturikije n'ibisasu yari yambariyeho mu musigiti muri leta ya Borno mu majyaruguru y'igihugu yahitanye abantu icumi
twabye kandi ko kuri uno munsi wa gatatu umushikiranganji mukuru wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn yatangaje ko abanyororo bafungiwe imbo za politiki bagiye kurekugwa bakagirirwa imbabazi kandi ko umunyororo waho bafungiwe ugiye kugagwa
maze rero nshuti zacu mwese uko mungana turabashimiye rwose kuri mikro hari
Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi ku buhanga bw'ibyuma Fatuma Ali Maskala na engineer bari bafatanije murakarama umugoroba mwiza.